mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira ku FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Injuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresi ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sagacuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jovidian nini nahazo
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba mire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiza cha virusi ya corona gikomeje guhangayikisha makungu, naho mu mihingo imwe imwe urucanco rwacu rwatanguye gutangwa. Ibihugu bitandukanye navyo bikaba bibandanya gufata ingingo zitandukanye kugira ngo bigikumire. Urugamba ko kukigwanya rugezehe muri rusangi, abahinga barashimishwa no muvuduko ruriko. Ivyincanco vyo bite ko bikomeje kuvugwa ko ibihuha vyinshi. Ututubazo turatugaruka ko muri sangano y'uno munsi twabatumiriye mu muganga Arsène Nzobandura, no muhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga. Muganga Arsène asanzwe icegera cyo mukuru bitaro vy'akarere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède. Muganga Arsène, mwakoze kwita ubutumire bwacu, ikaze muri isanga aho muri Suède mumeze gutega muganga?
Eyo nga turakomeye nagira nkosore gatoyi mu byo nkora. Sindi icegera cyo mukuru w'ibitaro, ndi icegera cy'umuyobozi ajejwe gukinga indwara zandukira mu karere.
Icegera cy'umuyobozi ajeje gukinga indwara zandukira muri ako karere? Ego, murakoze cyane kudukosora. Ikiza cya virusi ya corona ngaho muri Suède cifashe gute?
Ngaho muri Suède cyo kimwe n'ibindi bihugu byinshi byo ngaho i Buraya, kuva mu mpera z'umwaka uheze ibiharuro byari zasubiye kuduga rwose, ku buryo n'abagwayi bari mu bitaro bari benshi hamwe n'ibiharuro by'abashoboye by'abitabye Imana. Mugabo ubu turatangwe kubona buhoro buhoro ko bitangwe kugabanuka, naho bitaragabanuka ku rugero umuntu yifuza.
Nuko rero tugarutse inyuma, abatari bake ubu COVID ya 19 bamaze kwimenyera, hari aho haheze umwaka ushitse abandi renga. Ariko muri make imbere y'uko twinjira neza mu kiyago cuno munsi, mutwibutse iby'iyo ngwara, ni nyabaki ifata gute, umuntu ayikingira gute, ibimenyetso n'ivya
indwara? Nk'uko benshi babyumvise, umugero yitera ni mugera bita coronavirus. Ubwoko bw'imigera busanzwe buhari mu bisanzwe, hari ubwoko bushika kuri 7, mugabo twari dusanzwe tuzi ubwoko bune nibwo bwakunda gukarira abantu, akenshi bugatera ibicurane bisanzwe. Mugabo rero iyi corona yindi, hari ubundi bwoko bwa corona bwigeze kuza mu 2003 no mu 2012. Mugabo ubwo bwaciye bugabanuka, ubu uretse bwoko bumwe bukiza buraboneka mu birya bihugu by'Abarabu, ubwo bwoko bundi bwaragabanutse. Yero nayo yaje ahitandukaniye n'izindi, uretse ko handura abantu benshi baranagwara bakaremba. Kandi ibimenyetso biratandukanye gose ibimenyetso ni byinshi cyane gose kubera uyu mugera ubiravye ibice byo mu mubiri ufata ni nk'ibice byose byo mu mubiri kuva mahaha gushika mastigo mu nda mu mutwe ni tanke no ku ruhu umubiri nibyo rero bituma ibimenyetso ugiye kuraba ucutegereza kubitandukanya mu bimenyetso bikunda kuboneka hamwe n'ibindi bimenyetso biboneka rimweri ugiye kuraba ibimenyetso bikunda kuboneka rwose ni ibyo bifatira mu bice byo guhema abantu bashaka kugira nka kujya kubicurane bisanzwe cyangwa ugasanga bamwe birampe ko bahema rwose bagakorora bakababara mu muhogo bagashuha hakaba rero n'abandi usanga bagira ibindi bimenyetso hariyo nk'abafatwa bacibwamo gusa ibyo twarabibonye ko ari benshi cyane usanga ari nk'ibice bishika no kuri 15 ku ijana hariyo n'abandi rero bagira ihinduka ku ruhu nk'ivyo nabivuze mugabo bose benshi ibimenyetso byinshi n'ibifatira mu bihimba byo guhumeka ivyo kubabara mu muhogo gukorora ko byanka umuntu uko ahema rero hakaca haba n'uyundi mugwi kandi niwo munini ntigore no kwikinga n'umugwi usanga ata kimenyetso na kimwe bafite
abo baragwara bakanduza ariko bobo ntibashobore kumenya yuko banayifise
abo barashobora kwanduza mugabo bo bata ibimenyetso biboneka bafise cyangwa ugasanga bagize ibimenyetso bitoyi rwose nk'ibivyo nk'ubu umuntu umubajije nk'abo wasanga banduye ari abo twabaza canke nk'ubu tubasohoye turiko turaba abandi banduye bari mu micungiro yabo ukatusanga n'abantu bakubwiye ngo ku mugoroba mvuye ku kazi narumvise menetse umutwe hanyuma ngo nabyutse mu gatondo byaheze nk'abo urumva babagize ibimenyetso bito bigaca bihera n'ingufu rero niho uca usanga no mu byerekeye kwikingira cyangwa kurwanya bica bigora mu gihe haba hariho nk'umugwi munini iyo ushobora kugenda uranduza batarabimenya hanyuma ikindi nacyo kigoye ni uko usanga umuntu atangura kwanduza n'abo bagira ibimenyetso batangura kwanduza imbere y'uko bonyine batangura kugira ibyo bimenyetso usanga bifata nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri mbere y'uko bonyine batangura kumva ko bagize umucano cyangwa batangura kugira ibyo bindi bimenyetso
hanyuma tukivuga ko ivyo vyo kwandura baravuga ko wamaze kwandura akagira imana agakira adasubira kwandura vyo ari vyo ga muganga
oya biravuga umwanya uhaciye umwanya wa mbere umuntu aravye nko mu mezi ya mbere usanga kenshi badashobora batandura mugabo uravye ivyigwa dufise ubu usanga bagize umubiri washoboye gukora abasoda bashobora nko kumukingira nk'amezi ashika nko kuri 8 gute mugabo ubu turamaze kubona abantu bagwaye kabiri naho atari benshi kubera naho bandura nk'abo baba bagwaye igira kabiri akenshi usanga batarenda nk'uko baba baragwaye bwa mbere usanga hariho ibimenyetso by'abo basoda bisigara mu mubiri ku buryo bica bitangura gukora n'ingoga bikagwiza abasirikare mu mubiri batuma bashobora bishobora gutuma batarenda
yego muganga Arsene Nzobandora mukanya mutangura mwatubwiye ati ino corona n'ubwihari hari zatanguye mbere ubu haravugwa n'indi corona yindi y'ubundi bwoko bushasha yatanguriye mu gihugu c'ubwongereza iyo nayo imeze gute itandukanye he n'iyi dufise ubu
mu bisanzwe izi ngwara z'imigera nka zose
yego
ni ingwara zisanzwe tuzi ko zihindagurika zirahindagurika rwose ku buryo usanga zimwe zirashobora guhindagurika zigatuma ubukari bugabanuka izindi ugasanga zirahindutse ubukari burongerekanye zishoboye gukwiragira byoroshye urazi nk'izi zindi ziriko zirahindagurika ahanini yatanguwe kuvugwa ubwa mbere niyo mu Bwongereza hanyuma haratangura kuvugwa iyo babonye muri Afurika y'epfo n'indi babonye muri Brezil icyo usanga gihinduka ni ibice by'uwo mugera ibice bimwe bimwe usanga byahindutse ugerageje kuraba niyari hasanzwe nk'iyo mu Bwongereza yarahindutse rwose yarahindutse mugabo yoyo uduce twahindutse uduce twinshi urabye iyindi yari isanzwe irikwiragira mu bihugu mugabo uko ugenda uraraba rero usubiyemo ukacuraba nk'iyo muri Afurika y'epfo usanga nayo yarahindutse rwose iyo muri Brezil nk'uko nyine ugasanga hariyo ibice by'uwo mugera byahindaguritse
hama iyo tuvuga guhindagurika nk'abaganga ngira ngo mwebwe murabitahura ariko nka twebwe usanga bigoye kumva no kuvuga ko iza ari kwa kundi nyene igahindagura ibimenyetso hinduriki ihindura ubukanye
mu bisanzwe uko umuntu agwara ko ntibihinduka usanga umuntu agira ibimenyetso bimwe gusa nk'ibyo honye by'uko icayandura umuntu asayandura cyangwa akandukiza abandi byoroshe nibyo twe turabaganga tuca turabira ko tuti nk'uburaze uwo mugero ukuntu uba umeze haba hariho nk'ibice by'umugero aribyo tusanga bifata aribyo byinjira mu mubiri igihe umuntu kugira yandure nako gace rero k'uwo mugero agahinduka iyo gahindutse rero hari naho tusanga gahindutse ukuntu gaca kagwira n'ingoga kagatuma abantu bandura byoroshe aye kagahinduka mu bundi buryo butuma katinjira mu mubiri byoroshe naho rero tusanga indwara itanguye kugabanuka mugabo urumva amahirwe ntiyabaye make kahindutse ku buryo ahubwo kagwiza ubukarika kakinjira mu mubiri bikoroheye
hanyuma ni ubwoko bwatowe inyuma yaho hari hamaze kuboneka icyizere cy'incanco zitandukanye za Moderna n'izindi ubwo rucanco ruriko ruratangwa izo ncanco ziriko ziratangwa ubuzaba izikorerwa muri Amerika zari zikorerwa mu Bwongereza n'ahandi zikogwa ku buryo zizoshobora guhangana nako ka n'ubwo bwoko bushasha cyane hazo casubira hakorwa ibindi vyigwa
umuntu ataguma bikurikirana nk'ubu ibyo tumaze kubona nko kuba ubwoko bwo mu Bwongereza ubu buramaze igihe ubu turamaze kubona yuko izicamba ntabwo ziriko ziratangwa zirakora ku ubwo bwoko ubu icyo turiko turarabira hafi dukurikirana ni bwo bwoko bundi bwabonetse bwo muri Brazil na Afurika y'Epfo onye amatohoza aracabandanya mugabo ikindi cyizero kiba kihari ni uko umuntu amaze gukora urucanco niyo habaye ayo mahindagurika umuntu arashobora kongeramwo agakora urundi rucanco rushobora gufata n'izo hindagurika ziba zabaye ibyo dusanzwe tubimenyereye nko kurajya mugera wundi utera ibicurane bikunda gukara mu gihe haba hakanye mu bihugu by'i Buraya nawe nyine urahindagurika nk'uko mugabo umuntu arashobora gukora urucanco rushobora gutuma izo hindagurika umuntu azishyiramo rero umuntu arabye zihindagurika ziko ziraba uvuganye nabo bakora izo ncanco barakubwira yuko ati hamwe byokenerwa bagasanga izo ncanco zidakora kwihindagurika ziba zabaye barashobora nko mu mwanya muto nk'indwi nka zitandatu barashobora gukora urundi rucanco rufata izo hindagurika mugabo kugera ubu zijya hindagurika ajya mu Bwongereza izi ncanco zihari zirakora
ko none mwarimu atubwiye ko kino kiza cya virusi ya corona cyari carigeze kubaho nubwo cagiye kirahindagurika gushika nko ku nshuro indwi hama mukamuhejeje gusigura iby'urucanco ko rushobora gukorwa ku bundi buryo buhangana n'iyo hindagurika iba ryabaye ya makorona ya kera yahaba yoyo nta vaccine yari yararonse ku buryo zari koroha ko runo rucanco rw'ubu ruriko ruboneka inyuma y'umwaka nabwo rwihutisha gusumba uko byagenze
ubwo bwoko bundi bw'amakorona burasanzwe rwose ku buryo umuntu atangorane rutera kuko nibake nk'izitera ibicurane usanga ari imwemwe ibicurane bisanzwe ata muntu akeneye no kujya kwivuza kwa muganga urumva nk'ibyo umuntu ntabishyiramo uburyo ngo ye gukora incanco za ubundi buryo bwigeze gutera ibibazo ni corona yigeze gutogwa mu Bushinwa hamwe no muri biriya bihugu bya Arabia Saudite mugabo nabyo byamaze umwanya mutoyi indwara yonyine nk'iyo mu Bushinwa yarari bwa mbere yaraheze ata ibintu umwanya umuntu aronze wo gukora izo ncanco nicyo gituma batantoze umwanya wo gukora incanco bagiye abyo babaye bakigira abantu bafashwe bamwe barakize abandi barashengera mugaurumva umwanya wo kugira ngo umuntu abandanye abikora iyo bikashika nko kuri urugero rwabaye nko kuri iyi hagafatwa ibihugu byinshi hagafatwa abantu benshi aho niho umuntu atatangura kuyumvira ukuntu yogwanya icyo kiza kuko nk'ibihinya nabyo nyine byatanguye mu gihe tubonye yuko isi yose yugarijwe izo zindi nico gituma umuntu atazishije n'ingumburira ngo atangure gukora atangure kurondera izincanco nta bibazo byinshi zitera izateye ibibazo nazo zaciye zihera mu mwanya mutoya izo zindi na iyo yindi nayo itarahera iri muri biriya bihugu bya Arabia Saudite usanga ari abantu bakeyi bagwaye hanyuma bigaca ntibyikwira isi yose cyangwa ibihugu byinshi mu gihe kimwe.
Mbega muganga mu by'ubuvuzi nkamwe bwe mu bizobereyemo mukaba mundi n'abahinga muri byo, murashobora kubona virusi igitangura ati iyizo have itugora kugwanya cyangwa ama virusi yose atangura cyo kimwe yamara gushika kure akaza aramananitse?
Mu gihe hari indwara nshyashya usanga ari byinshi umuntu atabazi umuntu agitangura. Mugabo urumva ikintu gikuru ni uko ibihugu aya mashyirahamwe aza arahanahana amakuru ku byerekeye nk'indwara ziba zadutse mu bihugu. Rero umaze kubona nk'indwara mu gihugu yadutse hakagwara abantu benshi hanyuma ukabona itangwe gutandukira ibindi bihugu, aho niho umuntu aca atangura rero kugira ati ibi bintu tubirabire hafi turaba ukuntu bitobandanya bigwirirana. Ukatusanga rero nk'abashakashatsi baciye batangura kuja hamwe biga ico kintu ikibituma, naho rero ubumenyi buca buza burongereka.
Ego murakoze Dr. Arsène Nzobandora. Reka rero tuje ku mirongo itandukanye ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo babibaza. Turafise uwambe ni Polycarpe ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane.
Ego uherereye he Polycarpe?
Mbereye mu Rwanda mu karere ka Gicumbi.
Mu karere ka Gicumbiro haravugwa amaki mu gisata c'amagara y'abantu COVID muriko muyigwanya gute?
COVID turayirwanya tubahiriza amabwiriza yashyizweho na Leta. Nanjye nkorera mu mwuga w'ubuvuzi, nkorera mu bitaro nanjye ndi muganga.
Yego.
Muri rusange nyine dupima abantu bakekwaho ko bagize contact n'abantu bafite virusi cyangwa se abandi bantu bakeka ko bashoboka baranduriye ahandi hatanswe ku bimenyetso, ariko muri rusange kuko tuba turi mu bitaro tuba ntabwo dukunda kubana na kominota cyane, ariko muri rusange nyine amabwiriza arubahirizwa kubera yuko mu Rwanda buri mabwiriza ashyizweho abaturage barayubahiriza kandi nyine bakagerageza kugendera ku mabwiriza. Nubwo se nyine icyorezo gikomeza kuzamuka umunsi ku wundi, ariko amabwiriza akomeza kubahirizwa tukomeza kwirinda.
Haravugwa ahatandukanye nko mu gihugu cy'u Burundi ko ibikoresho byo gupima bidakwiye, aho onye ko tugize impanuka gukora muri icyo gisata birakwiye ibikoresho mupimisha abantu?
Yego, hano birakwiye cyane. Tubona supply igihe cyose, tubona ibikoresho ko nkorera mu bitaro bya Leta kandi no mu bitaro byigenga mu gihugu hose hari uburyo bwo gupima. Hari ibitaro byemerewe gupima bitewe nyine n'amabwiriza yo gupima bahari, kubera yuko bisaba kuba ufite containment y'ahantu hakwiye ugomba gupimira abantu hadakwirakwiza icyorezo. Babanza gusuzuma bakamenya ko mu by'ukuri niba aho hantu hatakwirakwiza icyorezo cyangwa se niba hari koko safety ihagije, hanyuma bakemera gupima. Hano dufite ibikoresho bihagije cyane cyane mu bitaro bya Leta, kuko dufite supply zihagije. Ibigo nderabuzima byacu na byo bigira ibikoresho. Rero muri rusange ntacyo dufite cyo gupima hano mu Rwanda.
Polycarpe, u Rwanda ruherutse gushyiraho amategeko, bamwe bavuze ko akazi yo kuguma mu rugo afatirwa cyane cyane i Kigali, n'amategeko ari impande zayidogeye. Harimo abanyagihugu bavuga ati ntituvyumva igituma bariko baradushyira muri guma mu rugo, kandi gisata cya rukera rugendo, gisata cy'ingenzi kitaguma gikora. Hari icyo ubona bihindura ku banyagihugu iyo babashize muri izo ngingo batazitahura batazishaka?
Abanyagihugu ntabwo bashobora kunyurwa n'ibintu bibagoye, kuko byumvikana yuko amategeko yaje, amabwiriza akaza. Ntabwo abantu bose babyumva kimwe, kuko rimwe na rimwe ntabwo baba bafite ubumenyi buhagije ku cyorezo abenshi. Kandi buri wese nyine wenda aba akunda ubuzima bwo kwisanzura icyo dusanga tubayemo. Ariko nyine bari byiza ko abaturage babyubahiriza bakanabyumva, kuva n'impamvu kuko Leta ibishyiraho nyine iradusobanurira tukamenya impamvu mu by'ukuri bashyizeho izo ngingo. Rero njye mbona ntacyo bitwara abaturage, kereka abatabyishimiye bo ntabwo babura. Ariko muri rusange nyine iyo umuntu atekereje neza akamenya agaciro k'ubuzima bw'umuntu, uko abantu barafata urabibona buri munsi. Kandi tuzi neza ko coronavirus kuyirinda ari amabwiriza: gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera hagati y'abantu n'abandi. Ibyo byose rero iyo tuzi ko tugomba kubikora, kandi Leta ikaba yabyizeho, n'abahanga barabikizeho, ntabwo ari umuntu wese ubishyiriraho. Rero haba ari impamvu babishyizeho mu by'ukuri ntagaruko bashaka kutugora abaturage iyo byumvise bitugira akamaro kandi biragaragara koko numvaga urimo ibitekerezo nasaba no mbyukuri ntabwo nyine mfite ikibazo cyo kubaza
ego urakoze cyane kuri intererano yawe mbega none ga Polycarpe ukorera uri muganga yanonoseye ibiki muri rusange
njyewe nkorera muri laboratwari y'ibitaro
ego wakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe washatse kudusangiza ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rwanda turafise na Pascal kuri ndi murongo wa telefone Pascal ikaze ku ijuru ry'Amerika
yego ndahari ntaribi
uherereye Pascal
ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu
akabazo kawe
rura rukingo uko twabonetse se abaturage uragiraho neza n'ubwo uri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikenye n'u Rwanda rurimo urukingo tuzarugiraho neza ku buryo abantu bose bawageraho noneho ikibazo ndi kwibaza ese ko hari abantu hari ahantu numvise mu makuru nyine agiye atandukanye abantu bafashe ba rukingo ariko n'ubundi nyuma bikagaragara yuko bongera bakurwara kandi bararufashe urwo rukingo urwo rukingo aho ngaho rwaba rwizewe wenda nte rwaba ari urukingo ariko tukaba turaperuta tudakingira kuko ubwo hari abantu barakurufata nyine ugasanga barongeye bararwara kandi bari bararufata
ego muganga wumvise utubazo twa Pascal abajije ari mu gihugu cy'u Rwanda
utubazo nimba numva Pascal abajije mboneyeho no kumuramutsa Pascal nshima n'ibyo bibazo abajije utubazo twiwe ahanini turi mu migwi ibiri ariko arabaza ati none twebwe ini wacu urwo rukingo rudoshika ryari cyangwa mu bindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere nibaza yuko icyo kibazo ku ruhande rw'iwanje ryava kingora kwishyura kuko biba konti ibihugu bimwe bimwe byitunganije ariko ugiye kubiraba n'izi ndwara zandukira hariho abantu benshi bakora kugira ngo n'izo nshansho zishobore gushikira mu bihugu byose kuko nta muntu ashobora kwikingira izi ndwara abandi badakingiwe ibyo rero nibaza yuko urabye mu bihugu byo muri Afurika cyangwa ibindi bihugu biri mu migabane yindi yo ku isi uretse Burayi hamwe na Amerika u Rwanda ruri mu bihugu kugera ubu rufise intumbero zo kurwanya mugera intumbero itomoye ni kandi makuru nagiye ndumva nca ku maradiyo nuko nabo nyene babigejeje kuri byo kwiga ukuntu boronka izi nshansho gusa ikibazo kihari ni nshansho zikenewe n'abantu benshi ku isi yose rero bituma aba bantu bazikora ntushobora gukora inshansho ku buryo abantu bose bazironkera rimwe ibyo nibyo bibazo bica bizamo naho umuntu yaba afite uburyo bwo kuzigura urashobora kuba ufite uburyo mugabo izo nshansho ntuzironke uko wabyifuza kuko ibihugu byinshi ibi biriko biraronka izo nshansho byatanze amahera izo nshansho no kuboneka zitaraboneka n'amashyirahamwe menshi ariko arakora kugira ngo n'ibihugu bindi bizoronke izo nshansho mugabo umuntu ntashobora kuvuga ryari izo nshansho zizoshika mu gihugu iki canke kiriya ikindi kibazo cya Pascal hari ko ngo yoba yarumvise ko hari abafashe uru rucanco hanyuma baragwara abanza nuko ati ngo rucanco rurakora uru rucanco niho rubitangura gutangwa kandi kugira ngo ufashe nk'izi zimaze kwemererwa muri mugabane w'i Burayi mu bisanzwe bamaze kwemererwa inshansho zibiri gusa mu Bwongereza nabo bamaze kwemerera zitatu izi nshansho kugira zikore neza bisaba ko baba baguteye inshansho kabiri nawe rero abantu benshi baronse izi nshansho ni bake barategura ubwira kabiri rero ko umuntu ashobora kuba rero yaronse urwo rushinge rwa mbere hanyuma akandura ibyo n'ibisanzwe kuko nta urushinge rumwe ntirutanga urukingo umuntu aba yifuza mugabo uranze nk'uko izi nshansho zibiri ya Pfizer hamwe n'iya Moderna umaze kuronka inshansho zibiri urindira yuko haca indwi imwe kugira ngo ushobore kuronka ushobore kuba ukingiwe ku rugero rwa 94-95% kw'ijana urumva rero ibi by'abashoboye kugwara baronse urucanco rwa mbere n'ibisanzwe kuko ntibaba bararonka umubiri ntuburakora abasadara kwi.
Ego Pascal watomokewe.
Ego nasobanukiwe nta kibazo murakoze cyane Jude y'Amerika.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda wabandanye kwikingira corona.
Ego murakoze cyane nano mugira akazi keza.
Muganga tukivuga kuri ivyo vyizo ncancu uko ko kuvuga ati batanga amadoze abiri hariho incancu nyinshi tumenyereye n'ivyo nko kubana bakiri batonya ukagenda ugafata urwa mbere ukagenda ugafata urwa kabiri ivyo uko unye ino corona ihabwa ico bita amadoze abiri ni kuvuga ko ari kwera ringwa rikaze canke ni kugira ni kwera kuri ucanje ariho rwari rugitorwa.
Uya urumva kugira umuntu amenye urucanco canke umuti kangahe bikenerwa ko rutangwa biva ku vyigwa biba vyabaye bakiriko barakora ubwo rucanco canke umuti rero ivyo vyigwa navyo vyabaye ku izi ncanco vyashoboye kwerekana yuko kugira umuntu ashobore kuronka gukingirwa ku rugero ruba rushimishije ni naho batoye yuko umuntu akenera ucanda ako kabiri.
Mbe abavuga wowe ko runo rucanco rwa COVID-19 gwihutishije gwihuse bageranya ati n'izindi ncanco mwanya zahora zifata bobo barafise ukuri cyane.
Byaranyarutse.
Yego.
Mugabo winjiye mu ido n'ido ukaragishahura gitumizo zindi ziteba icatumye zikozwe uzinyaruka niho tubona neza yuko atazakozwe atangorane ziteye kuko zakozwe co kimwe n'izindi uko zahora zikorwa uko hariho ibintu ntabanduka tegereza kwisunga uri kurakora imiti canke izincandago nta rero nta na kimwe bigeze basimba gusa icatumye zinyaruka iziza izi ncanco za COVID ni kubera ibihugu byaragiye hamwe hanyuma n'amashyirahamwe yabikora barakoranye neza kandi binyaruka gusumba kare wasanga kuko akenshi abatora nk'ibi bintu n'abashakashatsi usanga bakorera nko muri za kaminuza hanyuma rero ukaca usanga bobo bafite icyumviro cyiza bifasha umwanya kugira ko yabo ntibaba bashobora kuzikorera utegeza kurondera uwundi mukorana nkaba basanze bakora imiti abo nabo rero bagaca babanza kuraba ati ibyo bintu twebwe mu by'ubutunzi ni iki ntitwabiteguye ntibirimwo bamurarindira tuzaba turabikoranya cyanke icyo cyumviro ntituzi yuko tuzaba kiduha inyungu niyo twashyiramo uburyo bungana gutya hanyuma bugahomba ukaca usanga rero ngaho biratanguye guteba rero hanyuma rero niyo bikunze ukaca usanga baragize igice cya mbere cyo kwiga urwo rucanco hanyuma bakaca barindira ubundi buryo ko buzaboneka bira baje ku gice cya kabiri ibyo byose rero bikaca biza birafata umwanya muremure nayo ubu rero ibyo rero nibyo umuntu yashoboye gutorera inyishu n'ingoga n'izi ntandago kubera cari ikiza kiraba abantu bose bagira bati reka dushire ingufu hamwe tubinyarutse ku buryo ivyiyumviro bibonetse n'uwo mugwi w'abashakashatsi vyari vyoroshe yuko ayo mashirahamwe akora imiti aca afata ico cyiyumviro ati reka tukirabe tucigize imbere kuko nta buryo bw'amafaranga yo gushiramwo nta kibazo bari bafite kuko ibihugu byace ibihugu byinshi nk'ibi by'i Burayi cyangwa ibyo byo muri Amerika byaciye bishyiramo amahera hakiri kare baciye bashyiramo amahera ubufise icyiyumviro baca bamuha uburyo ati wewe kora kugira ngo urwo rucanco ruboneke baca bamuha ubwo buryo akeneye ku buryo rero za ntambamyi zahora ziba kubera kugira wemeze ronke urucanco rushasha hari ntambuko nkazi nini iya nka n'izine utangura kagerageza ku bikoko hanyuma ukagerageza ku bantu bakeyi nk'ijana canke amajana abiri hanyuma ugasubira ukaraba yuko abo bantu ugahera ku bakomeye kugira urabe yuko umubiri n'abasoda bagira hanyuma ukaca uduragwiza rero abantu ushyiramo igice cya kabiri ukaca uraba ku bantu benshi igice cya gatatu ugaca utangura rero kugira isuzumwa byaguye ugashiramo n'ibice by'abantu nk'abo umuntu agira ati hari abafite abariko barakura ariho abibungenze ntibakunda kubashiramo kuko bakunda kuza mu nyuma nta ushaka kugerageza umuti utazwi ku bantu bibungenze cyo kumwe n'abana gusa umuntu akunda kuraba turaba abantu bakiri bato abantu baba barwaye indwara zimwe zimwe abantu bashaje ibyo rero ni ku gice kigira gatatu hanyuma agatahaza igice cya nyuma rero cyo kwemerera ibyo bintu byaranyarutse kuba nta ngurane n'imwe y'amafaranga bigeze bagira kubera ibihugu byashyizemo Afurika nicyo bituma rero ibi bihugu biteye imbere kome bashyizemo amahera hakiri kare izikorwa zose ubu zica zigenda mu ibyo bihugu kubera urumva barishe bagize avance mu kuriha barishe tutaranakorwa urumva ibyo byose rero byaratumye nibyo byatumye uyu mwanya unyaruka n'abantu barakoranye neza ibintu tutahora tubona urabye imigwi y'abashakashatsi barakoranye neza cyane rwose ku buryo bose ubona ko bashyizemo ishaka kugira ngo ibi bintu binyaruke baraba ukuntu iki kiza cyohagarikwa mu mwanya mutoya
hanyuma abo nyine bavuga uko bashyira bagenda bakavuga bati buriya kugira ngo urucanco ruzorabe ko ruzokora neza birashobora gufatana imyaka ibiri inyuma y'igeragezwa ryaho abo bagerageje ko ijana ibyo bikoko byakozwe izo ntambwe zose mutubwiye ngo zakoze birashobora gufata imyaka ibiri kugira ngo ingaruka zibonekeze ku muntu ibyo ziba ari byo canke biri muri wa muce w'ibihuha bivugwa ku ncanco bwa muganga Arsene
incanco hamwe n'imiti yose hariho umuntu atandukanya ingaruka adutandukanya mu migwi ibiri hari ingaruka zihuta izurumbutse zibona mu mwanya mutoya akaba rero n'izindi ngaruka zishobora gufata umwanya muremure izo zifata umwanya muremure usanga kenshi umuntu atagenda arakurikirana ku bagwayi ku bagwayi cyangwa abo baba bakomeye bicandagije ukabakurikirana imyaka myinshi nazirumva ibyo urumva imiti yose imishasha cyangwa intandago niko bimeze ibyo ntushobora kwemerera uwo muti cyangwa intandago ibyo byose wabirajyaho ahubwo byaba bituma hasa n'imyaka utigeze uronka urucanco cyangwa umuti mushaka ikintu cya mbere kiba gikenewe kwigwa nizo ngaruka zihuta nizo umuntu arabona ibihinduka kuko bidahindutse cyane rwose tubibona yuko nicyohinduka mu mwanya muremure ntibizoba ku bantu benshi nk'uburabye nk'izi ncanco dufate baratubwiye ingaruka zishika hakiri kare bakigira ayo matohoza ubu turabona yuko ibyo batubwiye hamwe n'ibiriko birabuba batandaza abantu benshi kuko nk'iyi ncanco ya Faisal bayemereye bamaze kuyigerageza ku bantu 44,000 rero ibyo batubwira ku ngaruka zishika zihuse hamwe n'ibyo tubona ubu tumaze gucandaga abantu benshi turabona ko atanakimeye ibyo babonye muri ibyo byigwa nibyo tumaze kubona kandi ubu uharuye ku isi abantu bamaze gucandagwa barashika ku 70,000,000 yego urumva ku byerekeye ukuntu rero ziba zimeze nta bwoba abantu bakwiye kugira kuko nari kugira ubwoba yaba mu iyi mice y'ukwiga izi ncanco hari haho batsinze aho umuntu yogira ubwoba naye ahandi ari uko binyarutse kubera umuntu yashyizemo uburyo bikihuta ibyo ni byiza kugira umuntu ashobore kurwanya izi ndwara z'ibiza
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dusabe imbabazi cyane ku bakunzi b'ijwi ry'amerika bari mu gihugu cy'u Burundi turiko turagerageza kubahamagara mwaduha amatelefone muri menshi ariko ntituriko turabaronka turafise laurent ku rindi murongo wa telefone laurent uratwumva
ndabumva
akabazo kawe kwa muganga twagutumiriye
mufuze n'iminsi myinshi mwarimubanze kabisa nagumwayamvuka kudukomisha iwacu ukubanza biterwa n'ibihe bya korona tuba turimo
biterwa n'ibihe bya korona n'ubu n'amagendera ndiko ndagitunganya ndi muhiri wanje
bigoye kabisa ubwo rero ndana mu nkambi y'amahama mu Rwanda ibintu dukora rero nta corona kabisa bane tumere nabi cyane ariko nibisanzwe nyene gahunda guma mu rugo igakenga cyane ora kigira rwa dukora rya kuba mu nsha kwa rwa muganda kwa batete ko ari kuvuga ngo baje kuboneka ngo ngurukingo ubutengo rwa bajari hezo ruhari cyane ruhari na vote na rifite.
Muganga yari yavishuye ko gatonya reka nkumbure ngira ngo makuru ntagushikira cyane muganga ndo harabaza ku rukingo ruhari mwari mwari bivutse cyane gose mumubwire muri makenya.
Ego inkingo zirahari kandi hariho n'izindi nshasha zizoza ziraboneka hari zigeze kure urabye zimaze kwemegwa mu mice y'isi itandukanye hageze kunsa konsanso cumi na rumwe hariho n'izindi nka mirongo ibiri zidasigaje umwanya munini iya kugira zemereke hanyuma ibyo gushika mu bihugu bitandukanye nabyo ikibazo kihari ni uko izo nsanso zikenewe n'abantu bose bari ku isi urabye rero bica bigora ntibashaka gukora inshansho zikwiye bose mu mwanya umwe nicyo gituma hariho abazoronka ubwa mbere hariho abazoronka abatezi. Ikindi kibazo ni uko ibi bihugu biteye imbere byarishe izo nshandago zitarakora ucusanga rero urazi inshansho ziriko zirakogwa usanga amadozi arenga ibice 50% aja muri ibi bihugu bya Buraya hamwe na Amerika uburyo rero bicicu usanga naho haba abantu urazi abantu bari ku isi haba abantu batarenga ibice 15% z'abantu baba ku isi mugabo ukaca usanga rero ibice birenga 50% by'insanco zihari zigiye muri ibyo bihugu urundi ibyo bintu nibyo hari amashyirahamwe menshi ariko aragerageza kugira ngo ko byokosorwa kugira abantu bose baronke inshanco kuko ikiza cateye ku isi yose mu kukigwanya ni uko abantu bose bashobora kuronka izo nshanco rero umunsi dukahiyo ntawo nomenya birashobora kuba mu mpera z'uyu mwaka cyangwa ugasanga bibaye mu mwaka uza.
Yego nta murakoze muzakomeze mujye mutwitaho tukanga amakuru mugize neza.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho Laurent na wewe.
Yego mujye mutwitaho mwiza murakoze rero.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase na Benoit kuri umurongo wa telefone. Benoit ikaze. Guherereye ga Benoit.
Ni mu Burundi.
Mu Burundi amatelefone yanyu yari yatwankiye ariko turabaronse. Akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye ku vya COVID ya 19.
Akabazo kanje. Kubaza ubuntu bwo gupfukamunwa baganga yuko butaba buri infekte kumenga usanga bunyuranye n'amategeko kuko n'abantu usanga babukora uko bishakiye. None nk'abaganga bariko babiraba canke abaspecialist mu bintu by'indwara bariko bihweza iki kiza babona kizorangira ryari.
Reka tumuhe umwanya kwishure muganga murumvise ibibazo vya Benoit here amaje neza na neza mu Burundi.
Ndi mu ntara ya Cankuzo.
Mu ntara ya Cankuzo muganga Arsene.
Ego ndakuramukije Benoit.
Amahoro.
Utubazo na twumvise bari kubaza twerekeye udupfukamunwa hamwe n'ibyerekeye iki kiza kizohera ryari. Ibyerekeye udupfukamunwa hari udupfukamunwa dutandukanye turi ubwoko bwinshi. Hariho nk'udupfukamunwa tujya umuntu ashona mu bitambara agakora tujya urumva ni utuntu ushobora kumesa ugakoresha kenshi. Mugabo natwo ahanini usanga dukingira yuko wewe dufata ufite nk'irya migera uri kurahumeka utanduza uwundi. Mugabo wewe uhuye n'uwundi atakambaye aguhumeke ko urashobora kwandura byoroshe. Utwo rero dutandukanye na tujya dupfukamunwa uhora ubona abantu bakoresha kwa muganga. Tujya dupfukamunwa two kwa muganga tujya tuba turakingira ukambaye hanyuma nawe ntashobore no kurungika ibyahumetse ngo bigende ari byinshi ku bantu baba bamwegereye. Mugabo tujya natwo tujya ntushaka kudukoresha kenshi kwinshi usanga udukoresha amasaha 3 cyangwa 4 ugacuduhindura.
mugabo nk'uko tundo umuntu ashaka gukoresha kensha meta utwo nibitanzwe uwatumeshe uwatumeshe umugera ntugumamo hanyuma ikibazo kigira kabiri nacyo ikibazo kigira kabiri nacyo iki kiza umuntu ntashaka kuvuga ati kizohera ryari intumbero nyamukuru kugira umuntu ashobore kukigabanya kugira ubuzima busubire kuba uko bwari bumeze kera niba umuntu ariko arakora kw'incanco ziriko ziratogwa hasigaye yuko umuntu azogerageza izo ncanco zigashikira abantu benshi bashoboka kugira uwo mugera urebe kuba umutembera mu bantu nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo umuntu ashobore yuko kuraba ukuntu iki kiza cohera hakika naye ahandi nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ati kizohera itariki mu mwaka umwe cyangwa ibiri naho bishobora gushika ugasanga nk'izi ndwara z'imigera nyinshi zirashobora kuguma zitembera mu bantu iyo abantu benshi batandaze usanga atari benshi barwara ngo barembe urumva naho hamwe bishitse abantu bakicandagisa naho usanga uwo mugero uri kuratembera mu bantu usanga ata abantu barembye ngo baje mu bitaro cyangwa ngo tubabure bitaba Imana rero nicyo gituma mu ntumbero yo kurwanya iki kiza ikintu gikomeye kizoba mw'aya mezi akurikira no mu mwaka ukurikira ni ibiryo uko abantu hategerezwa kuboneka izi ntandago ziriko ziremegwa abantu bagashobora kuyicandagisha kugira umuntu ashobore kugabanya iki kiza
Chawaye kwaza?
Ego duga kujamba.
Ngubu ukukono tukumbati ikidari bali mwari lockdown. Ayo kakiswanga kumusi wa mawata anga jabandu ye kumusi changa wapoi. Kakiswanga morundi na atwe na lockdown tulimo. Ayo kakiswanga na wani waliko wii bandura change umba mwona ya poi. Jowa wipa kuki?
Ikikiza aho kigore urumva ibimenyetso byacu biratandukanye hariho n'abantu bagenda bagifite utakimenyetso na kimwe bafite rero nicyo gituma ucusanga rero hariho bamwe usanga atabarwayi benshi bafite abandi ugasanga bafite benshi mugabo rero ibyo uwafite abarwayi benshi uruhare naho uzosanga ejo nawe bagabanutse nawe bagwiriye ku ruhande utumbereyemo ibi by'uko rero umuntu atugara cyangwa agira iki nicyo kimwe na twebwe nk'iki gihugu ntuyemo ntitwigeze twugara ngo tugire nk'uko ibindi bihugu i Buraya bagize mugabo twararonse abarwayi benshi mugabo ntibabaye benshi ku rugero rw'ibindi bihugu byo mu mugabane wa Buraya urumva rero iby'indwara ntihigoreye ifite ibimenyetso bitandukanye hariho benshi bashobora kugenda atabimenyetso bafite hariho abaremba gose hariho n'abagwara bikamera nk'ibicurane bisanzwe abandi bakameneka umutwe umunsi umwe urumva niho bigoreye ntushobora kubwira iki ngaha hanye bimeze uku hariya naho bimeze gutya ni nk'uko nk'aho utuye mu Cankuzo ushobora gusanga nta murwayi n'umwe mufite mugabo wagenda nk'i Bujumbura cyangwa i Gitega ugasanga abari ku musego na majana urumva umuntu rero mu gihugu mu gutunganya inyishu atanga azararaba ibyo byose rero nk'ubu i Burundi naho abarwayi bahari koma atari benshi nicyo gituma nabo batugara kuko ugiye kugaruca usanga ibyo byo kugumiza abantu mu rugo usanga biteye ibibazo byinshi gusumba ibibazo indwara iri kurapfa ubundi ibyo rero ari umuntu ajejwe gufata ingingo z'igihugu ibyo nibyo umuntu araba rero ntimuze muraraba ngo ngaha bagize ibi ngo ngaha natwe ntituri ko tugira ibi ababijejwe nibyo bakurikirana ibiharuro nabo nyine barabifite ugiye kuraba mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ndazi yuko babiraba kujya abahandi babiraba kundwi baba bafite abanduye baba bafite n'ibindi biharuro hanyuma urabona ko nabo nyine ubu unye hari izindi ngingo bagiye barasohora nk'ibyereke ibyo kwambara agapfukamunwa gusubira gupima abantu ku bwinshi hajya ni kubera bari babonye hari ikiriko kirahinduka ni uko umuntu asanzwe akurikirana izi ndwara zanduke mugabo rero igihe icyo nashaka kugaruka ko ni uko mutoza muraraba ngo ngaha bagize ibi hariya bagize ibi umuntu azaragira aratanga inyishu uko byabonye ariko arakurikirana uko ngabo bugaranira bakabagumiza mu nzu atandwaye mudafite abagwayi benshi cyangwa ibitaro bitariko birarengerwa usanga mu nyuma abishwe n'inzara aribo benshi gusumba abishwe na korona uwo mbyo byose nibyo umuntu atararaba agereranye
watomokewe Benwa
ego natahuye
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngahicanze mu Burundi
namwe murakoze
ego turafise n'uwise mukundwa wa Yezu kuri telefone ikaze mukundwa
niwe cyane
ako kazina ni gwawe cyane na kamatazirano
ne na matazirano mugabo icari jana na feno ari Desire
ego Desire uherere
Ibujumbura
Ibujumbura twagutumiriye Dr. Arsène asanzwe akorera imirimo yiwe mu gihugu cya Suède kugira ngo aduhe umuco ku bya COVID ya 19 umwanya ni gwawe
yego cyane kamanda muto muganga we ari dosa kanya kugira ngo ajye atubwiye kujyanye ni uwo mugera kona virus
naho cyane
murakomega muganga
ni kuri preview
mubona gute muragutse tuguha batu ego turaho tashe mu mukama
akabazo kawe
donga kumbura nti iyi pande ni kona virusi itreze ambajabe mu isi yose ntitutahura neza none ni gute dushobora kubirengera nubwo avuga ko ari kwarondera incanco ugasanga izo ncanco kwarondera ntishobora kunyeraga sokwira mu isi
nkuko nabivuze kare iyo niyo ngorane mu gihe hari indwara iba isagirije abantu bose ku isi icyarimwe utusanga nk'ibi bigo bikora incanco ntibashobora gukora incanco zikwiye ku buryo nk'ubu unyu umuntu acakora incanco zipira abantu bose bizofata umwanya munini mugabo intumbero nziza yo kurwanya mene ubu bwoko bw'indwara ni uko umuntu atandaga abantu benshi bashoboka
nariko mvuga ati none nk'igihe bitoshika izo nshanje ntizigera zikaboneka mu isi ubona ko nabo bariko barazikora bariko bakora bakorera ubusa narirya tubona ko umenga covid uyo isa nigeze kugera rugira kabiri yaje ubwa mbere ikaba ifite ubukazi nk'iyo hari ubuhunyi
yego ikintu umuntu ariko arakora ubu mw'aya mashyirahamwe atandukanye ni iyo kugerageza kugira ngo abantu ku migabane yose y'isi bashobore kuronka izi ncandago izi ncanco niko kazi nyamukuru bariko barakora mugabo urumva ikindi naco incanco ziriko ziraboneka ni ubwoko bwinshi buriko buraza nibaza yuko ico kibazo kizoza kiratorerwa inyishu buhoro buhoro
ukongwe mu gihe cy'ufatira ko muvuze ko zaza buhoro buhoro ugasanga aha muri bihugu by'iwacu bariko baratubwira bati twambara agapfukamunwa tukarabe kenshi gashoboka mugabo ugiye kuraba abahinye babyerekana transmission ya virus COVID-19 usanga uko byogenda kose nubwo twa kwambara ubwo bupfukamunwa tukarabe kenshi gashoboka ijo gusanga twabyanduzanye kandi ku rugero runini ya cyane nuno mubona ahari nicyo ntibimbere cyo bicyaye
ikintu cya mbere kuko iyo umuntu yikingire n'ibyo bibiri wari uhejeje kuvuga kwambara utwo dupfukamunwa gukaraba hanyuma ikindi naco ibi by'uko abantu benshi badahurira hamwe cyangwa iyo muhuriye hamwe naho mugahana umwanya hagati yanyu icyo nicyo umuntu ategereza guheraho hanyuma ikindi naco ibi nk'uko nabivuze ibi by'incanco aho bigoreye ni uko hari ibihugu ibi bihugu byifise byashyizemo amafaranga izo ncanco zitarakogwa nicyo gituma rero bubu nk'ubu bunyama 50% y'incanco zimaze kwemerwa 50% y'incanco zizoja mu ibi bihugu byabo oro nawe urazi abanyagihugu babayo bari munsi ya 15% ubu rero abantu ko bariko barakora ku isi bariko bararondera ukuntu abantu ku isi boronka hakaba igabanganya z'izo nsanco ku rugero rwiza kugira ngo imigabane imwe y'isi ntiyigungireko izo nsanco kuko nabonye ne barabije
ntamwe ego ntamwe mure abaganga mugiye kuranga abaganga b'Afrika atazuri sabahinga benshi mujya no kugura siture maradivi ha none nkamwe abaganga b'Afrika ubona mwe muri ko murafasha iki mwo ntimoshaka kujya hamwe kugira ngo namwe mwumve ko mushaka gutora inchaso za covid zo shaka kugwa ku mafaranga make mu bihugu byo muri Afrika kugira ngo twe n'abanya Afrika twe kingi na ryangu kubivuze usanga abari ko akora inkangara za kugwa cyane zivuzwa n'abahe bo kugwa bicunde
n'ombi byo ni byo bya kwa abanya Afrika sanke ni nawo fata nk'ibyo bihugu byo mu karere bikaja hamwe kugira bishobore gutoreye ibibazo bisanganywe nibyo umuntu ahanini yifuza mugaho urumva nk'ibi yinye ku iki kibazo dufise ubu se nibaza ko umuntu ashobora kuronka umwanya n'uburyo bwo kubaka nk'ibigome n'ibyo kugira bikore ikizuba nuko n'ijya migambi yindi yahora kuko urabona hasanzwe hariho ibinshanco baha abana n'iki umuntu azokoresha ne n'ubwo buryo kugira ngo naho nyene inchanzo ziboneke kuko nibaza yuko ibi bihugu bitunze ntibashobora gucandaga biwabo gusa abandi ku isi badacandaga ntibazoba bikingiye kuko igumye ikwiragirana mu bindi bihugu izohinduka ku buryo igarukira iwabo nabo nyine barabizi izi nchanzo bahejeje gucandaga biwabo ikizokurikira ni uko bazorondeye inchanzo kugira batandaga basigaye bwo kuyindi migabane y'isi kuko ntacyo baba bariko barakora ntibazobigira kubera urukundo bazobigira ahanini kugira nabo nyine bikinge
mugabo ugiye kuraba ntabwo atabikora amaguru masha none mbona ko n'ubundi twebwe abanyafurika dushaka gusanga duhuye n'ibibazo byinshi gusomara rijya umenga isa n'irikira abanyikaze cyane muri ibyo bihugu bya Buraya na Amerika
irumva ibyo nibyo nariko ndakubwira yuko aha niho abantu batunganya ibikorwa byo mu by'ibihugu haba kuri ku mugabane wa Afurika cyangwa haba ku gihugu kimwe ibi nibyo bizotubera isomo kugira ngo tube turiga twitegurira ibyoha mu nyuma umuntu akaba afise kurya umuntu akeneye kugwanira igihugu aba afise ingabo zikigwanira no ku byerekeye amagara y'abantu ukaba watunganije ibintu bikwiye bishobora guhangana n'ibi biza biza biraza kuko iki kiza si cya mbere cyanke kandi si cya nyuma n'ibindi bizozwa rero isomero twahakura ni nk'uko wari ubuze ibihugu cyane ku mugabane wa Afurika ahanini bobigira umuntu byoba byiza umuntu abigize ku mugabane wa Afurika kuko niho byokoroha kuronga uburyo n'abahinga bakwiye
ibyo
ko ari ryo somo umuntu azokuramo
reka tuguhe akanya gakwiye tugushimire ko watumvikiye nimero zawe ngo tuguhamagare
yego cyane
urakoze cyane umvira umunsi mwiza ngahe Bujumbura mu Burundi muganga Arsene Nzobandora cyuko dusa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi hari rero mu bivugwa sino bishira mu makuru nyayo ni mwebwe muhinga muza kutubwira inchanto zirahari ariko harabakunze kuvuga yuko bikorera imiti aho bakavuga ati unyoye ka Jean Jambre ariyo tangawizi ugashamwo indimu ugashamwo amazi ashushe ukarishwa amazi ashushe bishobora kukurinda iyo covid ibyo bintu byari byo ga muganga
kizi national bivuga kuko nta bushakashatsi buhari bubyerekana
yego
hanyuma nk'uko nabivuze nk'ibyigwa byerekeye ibikinga cyangwa ibidakibinga birafise ukuntu bikorwa nabyo birumva umuntu afashe ikitanke kiriya akumva aratora imitende hari n'abo usanga yari gutora imitende atanakimwe afashe urumva ibyo nicyo gituma umuntu adashobora kubyemeza kandi izo nta muntu nta bumenyi ndabifitiye ko byoba biri muri rikodwe niyo jenjembre cyangwa ibindi bafata ntacyo ndabizi ko n'ukuri
mbene hari ubushakashatsi bwawe uriko buraba kugira ngo hambavu y'izo nshanco hanaboneke n'umuti
hariho ubushakashatsi babuza buraba bagerageza imiti imwe n'iriya kubera ugiye kuraba amakanda y'iyi migera hariyo iyo usanga isa ntihajya bari bahereye ibyo gukoresha nk'umuti
bari batangwe gukoreshwa kugira bavure Ebola niko gatanga urafise ico fashamwe ico fashamwe mu kuvura COVID 19 mugabo munyume zigwa byerekanye yuko uwo muti baguye gukoresha kuko biva ryari umuntu awufashe imisa abaya amaze agwara agwaye urumva nico gituma ubunye nawe nyene ntugikoreshwa ku bwinshi mugabo iyo umuntu ku bagwaye bamwe bamwe nk'abo abusanga barembye bataragwaye imisi myinshi abo umuti uracakoreshwa mugabo ntugikoreshwa ku bwinshi ikindi kintu kiriko kiragiragezwa ni ugukoresha abasirikare bo mu mubiri baba bakuwe mu maraso y'ababa baragwaye iyi ndwara baraca bagenda bagakuramo bajya abasirikare bakingira umubiri hanyuma akaba ariyo baca bakoresha ku bantu barembye ibyigwa biratarandanye ibyigwa birahari ku byereke ubu ariko bararondera kugira barabe ukuntu bovura iyo ndwara hambavu y'ibi byo gucandana
yego muganga Arsene akajambo kanyu kanyuma ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ku byerekeye kino kiza bino bihe bigoye mubabwira naka
bino bihe bigoye ikintu ahanini umuntu yo kwitwararika ni ibyo kugerageza gukinga nahi ingwara igwaye kuyikingira hari ibintu bizwi bifasha ni ibiby'uko abantu badahurira hamwe ari benshi bishyitse nabo bagahurira ahantu bagafata umwanya ukwiye hagati y'abantu hanyuma bakambara ibibyo by'agapfukamunwa hanyuma bakibuka n'ibi byo gukaraba kenshi n'isabuni ibi biranafasha wanashaka no ku zindi ndwara hariho nk'ibyigwa byabaye mu ibi bihugu hariho nk'indwara zatuye kubona kuva COVID 19 itangwe hari indwara zatuye zigabanuka cyane kuko twaciye tubona yuko zahora zitaterwa n'ibi by'uko abantu begerana hamwe n'ibi by'uko usanga umuntu atitwararika ibyo gukaraba kenshi gashoboka icyo nicyo kintu umuntu yoshikiriza hanyuma n'izo nshansho zaboneka mu ibyo bihugu umuntu agategurira abantu kugira bazifate kuko urabona n'ibihuha ni byinshi mugabane ahanini ni uko ibyo bihuha umuntu yogerageza agasigurira abantu bakamenya ukuri n'uko utari ukuri kuko mwene izi ndwara ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu ashobora kuzigwanya ahanini bica mu nshanju kuko umuntu yamaze kugwara aba yamaze kugwara kwikingira byamara aribyo byiza
yego nuko rero muganga Arsene Nzobandora tubashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika mwadufatiye umwanya uhagije mutanga ubumenyi bwanyu tukibutsa ko muri umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga musanzwe muri cegera cy'umuyobozi ajeje gukinga izi ndwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suede ejo ijwi rya Amerika ntiryabikora ko muzosubire mudukundire mutwemere ko tuyaga nk'uko mwabikoze uno munsi
yego murakoze namwe ikintu cyose cyatuma tuyagira aba bavukanye b'iwacu no kuri icyo kintu ni cyiza cyane ntitwareka kucyitabamo duteye akamo
yego abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mwarimu duteze amatwi muri ijya nino ku isi mwakoze cyane kuri mikoro mwari kumwe na Joy Diane ninahazwe n'abateguye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi n'ikiganiro nateguye nongera nshikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo kubandanya kwikingira ikiza cya virusi ya corona mubandanye na mwebwe mucikingira mwongera muryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro by'ijwi rya Amerika naho ubutaha
bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM na yo mumuji wa Baraka kumurongo wa FM nyongo chenda na kaneni vichevine
Radio Communauté La Vérité ikorera mumuji wa Kiwanja kuri FM mirongo gwenda nugwenda ni vichevze
na uko wadukulikira muri majepa ya Uganda mga kumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura kumurongo wa FM 88.8
ni bicicenda ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cumweru.